Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi, mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe neza nshuti mwese, muduteze amatwi ikaze mu kiganiro muri isanga cya none muri studio ya 7. Muri kumwe nanjye Edi Rwema. Ariko mbere yuko tujya mu kiganiro muri isanga nyirizina, reka tubanze tubagezeho amakuru avunaguye avugwa mu gihugu cy'u Burundi muri aka kanya. Frederic Nkundikije.
Urakoze Edi, muri beneza nshuti mwese mu teramanye ni radio Ijwi rya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkundikije, incamake y'amakuru atangazwa mu Burundi muri iki gihe. Imiryango ishika kuri 45 yabamugariye ku rugamba baba mu kigwati cikarurama aho ni mu ntara cibitoke, basaba gufashwa. Turi kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka yakurikiranye inkuru. Evariste, imfashanyo abanyagihugu basaba niyo mu rwego uruwe?
Ego Frederic Nkundikije, nkuko bivuze abo basubijwe mu rugamba na cyane cyane abamugariye ku rugamba bo mu misiri ya Karurama mu cibitoke, imfashanyo bakeneye ni y'umutekano. Bavuga ko bari ku rubibe n'igihugu cya Congo iharanira demokarasi, aho rero ngo hama havuze amasasu bagasaba yuko boronswa ikirindiro. Kuri icyo kibazo, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yamenyesheje ko abarongoye akarere ka mbere ka gisirikare baca bihutira gutorera umuti icyo kibazo. Ikindi kibazo cya kabiri bafise ni kijyanye n'amatara bari baronkejwe mu 2014 batangiye kuba muri Shishigwati, bya byuma bibaha umuyaga nk'umuvuye ku mishwara y'izuba, ariko gushika ino munsi imiryango igera kuri 30 irara mu kizina.
Bamaze igihe kingana iki batera ako kamo gasaba umutekano eka n'umuyaga nkuba?
Ako kamo bagateye muri ino minsi, aho hatanguriye rero kumvikana amasasu hakujya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho igisirikare cya Congo kigize iminsi gitera imigwi y'abitwaje ibigwanisho bari muri ako karere. Ariko rero umuvugizi w'igisirikare wewe yavuze yuko ibibazo abo bantu basubije mu buzima busanzwe basanzwe bagendana ubumuga muri kino gihe ari ibibazo bimwe bimwe bigiye gutora umuti mu minsi ya vuba, n'ibindi avuga yuko bidashoboka kuko igihugu kiri mu bibazo by'ubutunzi.
Ku byerekeye umuyaga nkuba, naho icyo si ikibazo gishobora gutorerwa umuti mu kanya gatoya?
Ikibazo cy'umuyaga nkuba, Colonel Gaspard baratuzi avuga igisirikare cy'u Burundi yatumenyesheje yuko hariho umugwi wo mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no gukurikiranira hafi abahoze ku rugamba, uriko ugira ingendo mu gihugu hagati. Ahantu kubwira Frederic yuko icyo kigwati cy'Ikarurama ni kimwe mu bigwati byubatswe mu ntara zitandukanye z'igihugu, bibamwo abasubijwe mu buzima busanzwe na cyane cyane abagendana ubumuga bubakiwe ayo mazu, bahabwa n'ibyo byuma bifata bibaha umuyaga nkuba uvuye ku mishwara y'izuba. Muri ino minsi bivugwa yuko henshi ibyo byuma bibaha umuyaga nkuba bisa n'uko bitagikora, akaba yavuze ko abo barungitse ku rubuga nimba bagarutse bazoca bafata batorera umuti icyo kibazo, bazoca bafata umwanzuro kugira ngo abo bamugariye ku rugamba bashobore kuronka umuco mu gihe cy'ijoro.
Tugusabe ubandanye udutegurira iyo nkuru mu kanya turagutira kamo uduhe inkuru yuzuye. Mu Burundi kandi haravugwa inkuru yuko muri lise y'i Rubanga abanyeshuri bashobora kubura icyo bafungura mu gihe hatogira igikozwe. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidelite Ishatse yakurikiranye inkuru. Ibintu byifashe gute Fidelite?
Uko byifashe ni uko lise ya Rubanga iharanye abarabaye ifungurwa z'abanyeshuri amafaranga yababa imiliyoni z'amafaranga y'amarundi 110. Rero abo batanga ifungurwa bakaba baragabishije yuko mu kwezi kwa gatanu hamwe batoronka n'udufaranga na dukeya batazoshobora kandi kubaha ifungurwa baha abanyeshuri.
Mu gihe mu kwezi kwa gatanu koshika ayo mafaranga uyu mutata utaraboneka, abategetsi barongo y'igishure bategekanye iki?
Abategetsi no kuvuga yuko barengewe, nacyo gituma batera kamo leta y'u Burundi ko yo kwikubita gashi igatanga amafaranga kugira ngo nabo nyine bashobore kubandanya bafungurira abanyeshuri. Abo twavuganye n'umuyobozi w'indero mu ntara ya Bururi, aho yatubwiye yuko isi ya Rubanga ishobora kuba ifise ingwane isanga ibijyanye n'andi mashuri ari ngaho i Bururi, akavuga yuko bimirije kugira urugendo kuri isi ya Rubanga kugira ngo barabe ukuntu kibazo cyokutorerwa inyishu.
Fidelite, tugusabe nawe uhave udutegurire nkuru mu kanya turagutera kamo. Urakoze.
Urakoze nawe.
Thank you.
Mwongeye kwirirwa nshuti mwese muduteze amatwi ni Edirwema ubasuhuza kandi mbahikaze mu kiganiro muri isanga. Ibihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba bifite umugambi wo guhuza ikirere mu rwego rwo gufasha kugabanya ibiciro by'abakoresha indege. Guhuza ikirere biri ku murongo w'ibizaganirwaho n'abakuru b'ibihugu bigize umuhora wa ruguru bakunze kwita Northern Corridor bazateranira mu gihugu cya Uganda kuwa gatanu w'iki cyumweru. Usibye kugabanya ibiciro ku ngendo zo mu kirere, uwo mugambi uzanafasha guteza imbere ubukerarugendo mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba. Mu rwego rwo gusobanukirwa neza ibijyanye n'iyi gahunda bise Open Sky Policy, twatumiye Madame Carmen Nibigira wigeze kuba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo mu Burundi, ubu akaba ari umuhuzabikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Madame Carmen Nibigira, ikaze kuri radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, mwiriwe, murakomeye.
Kandi tugushimire ko igihe cyose tugukeneye kugira ngo tugire icyo tuganira ku bijyanye n'ubukerarugendo utubonera kanya.
Nibaza ko ari imwe mu tushimira ko munduha kanya kugushimira.
Alo, Madame Carmen Nibigira, ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni, ariko mu buhanga bw'ibyuma barakomeza bagerageze kumushakisha, hanyuma dukomezanye tuganira kuri iyi politiki nshya yo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba, politiki ijyanye no gufungura ikirere ku bihugu bigize uwo muryango. Guhuza ikirere rero biri mu bizaganirwaho mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize umuhora wa ruguru Northern Corridor. Iyo nama ikaba iteganyijwe mu gihugu cya Uganda kuri uyu wa gatanu. Nkuko narimbabwiye, usibye kugabanya ibiciro ku ngendo zo mu kirere, uwo mugambi uzanafasha guteza imbere ubukerarugendo mu gihugu. Madame Carmen Nibigira, twari tumubuze kuri telefone, ariko ndibaza ko ubu ngubu turi kumwe. Carmen,
ego, ndabumva.
Kutubabarire, hari habayemo akabazo ka tekinike. Iyo uvuze kwagura cyangwa se guhuza ikirere mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, cyane cyane abo ibigize umuhora wa ruguru bita Northern Corridor, icyo bisobanuye ni iki, Carmen Nibigira?
Icyo bisobanuye nuko turavye ingene aka karere kacu n'ingene dukora n'ingene novuga cyane ibyerekeye politiki yo guhuza ikirere, turashafite urugendo runini cyane. Ndavye cyane cyane nk'umugisata cy'ingenzi icyo turaba kandi icyo turiko turakorana, nibaza yuko hariho intambwe nini dukwiye gufata twese hamwe, yaba abaserukira ibihugu byacu, yaba abadwizitunga, kugira ngo turabe ingene ibiciro byogabanuka. Kuko kuri uno munsi hariho ikibazo gikomeye, ugasanga umuntu ashaka kuva nko i Bujumbura aja nk'i Nairobi abanza guca i Kigali kuko nta ndege ishobora kumujyana izimbutse imushikane Nairobi. Igiciro naco kikaba ari igiciro kininiya cyane gituma kenshi abantu badashobora kugenda no gutembereranira muri kano karere. Rero ibyo ni ibintu turavye mu byerekeye iby'ingenzi canke mu by'ukugwizitunga muri kano karere kacu. Aho hari ikibazo gikomeye kuko abantu badashobora gutembera, badashobora gutembereranira, badashobora kuja gusuma no gusumiranira muri kano karere kacu. Dusanga ibya bindi twemeranije muri East Africa by'uko mbibe tuzugurura, dusanga tugura imbibe gusa zino zita zo hasi mbwa ikirere naco kikicugaye.
Hanyuma se nk'umuntu wenda udasobanukiwe neza ibijyanye no kugurura imbibe cyane zo mu kirere, uravuga ngo ibiciro biracyari hejuru cyane mu bijyanye na transport yo mu kirere, ese baramutse bashyize umukono kuri aya masezerano, niki amasosiyete y'indege azungukira kuri ayo masezerano?
nibaza yuko ama societe ndege atari yo kibazo cyane no shimikira ko kuko bobo ni nk'abadandaje nk'abose yaba Rwandair yaba Kenya Airways arizo ndege zibiri novuga ko ziserukira ibi bihugu turi muri kano karere gushika kuri no sahawuru nta ndege yayo gifise nta Luganda uko nyene cyangwa Tanzania izo ndege zibiri uravye kenshi ibitume ibiciro biduga bikaba binini nukubera amakori bariha ayo makori nayo se makori ava ku ndege na makori ava ku bihugu ni ibihugu byacu bishiraho ayo makori ugasanga na makori ari hejuru cyane atuma itike y'indege muravye kenshi usanga itike itabizi izimbye ikizimba na makori aho indege ihagurukira aho indege aho ishikira hariho amakori kuba ku ngenzi ayo makori yose yafatanije ugasanga igiciro cy'indege kiri nuvuga kwiza kabiri kuco cyategeza kuba aho rero duhamagara abarongo bino bibihugu byacu kuraba ko tutora abacane cyane makori kuko aya makori arababake kuko bagenda n'indege muri kino kirere muri kano karere ni bake aho hatwe bahamagara no kubora ba kugurura imbibe abantu bakagenderanira cyane hama bagafatira cuno vyita mu cyongereza economies of scale aho abantu ho muhundi kano karere ntanza uburero buboneka ni nkuko mu 2014 turavye ibivuga by'indege bikomeye dufise ngaha aye nka Jomo Kenyatta muri Kenya hagendewe miliyoni 6 zashike kuri iyo aeroport muri Tanzania miliyoni 2.5 muri Uganda umuriyoni numwe umuriyoni umwe n'amajana 5 y'abantu hama tumaze kuraba ibyo bisubira ngo igitigiri ari kinini ariko bamaze gukuraho ayo makori ho akunga uko koba ku gitigiri kurusha kuri ayo makori ariko barashimikira ku runo munsi
hanyuma se icyo gihe byaba bireba indege z'ibihugu bigize uyu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba cyangwa se byanongera n'izindi ndege zituruka handi ku buryo nabyo indege nyinshi zigana ako karere ka Afrika y'Uburasirazuba bivuga ko nabyo byagabanya icyo giciro cy'amatike y'indege
uravye ahubwo akarorero gakomeye cyane nuko twe turasaba nuko uravye indege ziza muri kano karere cyacu yaba indege zivuye Buraya canke mu bihugu by'Abarabu canke muri Amerika izo ndege ziraza ngaha zikaba zorohejwe cyane kurusha indege zigendera muri kano karere twe twasaba twega abarongoye kano karere ibihugu byacu nuko babanza gutora inyishu ya twebwe tuba muri kano karere imbere yuko baraba izo ndege ziva kure habonetse akarusho nabo habonera akarusho ibiciro by'indege bikagabanuka muri gikuru twe turaraba nuko ibihugu bitanu ko twiyemeje ko turi muri East Africa Community hamwe tukagenerwa n'amakona n'ibyo no kwita common protocol canke kuri custom union uko dushobora kugurura imbibe abantu bagatembera mwidege byo igihe cyose yabo mu gatondo canke mijoro nuko iki dushobora kubikorera no kubagendera mu ndege izo ndege zacu zigendera muri kano karere zituma abantu bashobora gutemberanira no kugenderana biruta izo ziva hanze kuko igikuru ni uko turaba ko abagenda n'indege sibo benshi basohoka baja hanze n'aba bari ngaha muri kano karere bari bakwiye kubanza guherwa ko kugira ngo turusheho guteza imbere ingenzi canke abashobora kuja gukora ivyo vyita kudandaza canke kuramukanya yabari mu by'ingenzi
kuri uyu wa gatanu i Kampala mu gihugu cya Uganda hazateranira inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuhora wa ruguru Northern Corridor muri mu mashyirahamwe aharanira ko uyu mushinga cyangwa se iyi politike yakwemezwa n'abakuru b'ibihugu hari icyizere mufite
Jeri baza ku cyizero kirahari kuko akarorero twaramaze kukabona nk'indege ya Rwandair twarabonye ko akarusho katoramaze kukabona kuva umwaka uheze ibiciro byaragabanutse kuko uravye nk'itike yaho rigurwa 500 400 hagati ya Nairobi na Kigali igiciro giciro cyaragabanutse nuvuga ko hari urugendo turacifuza ko bashobora kumanura gushika kurutaho bari uno munsi mugabo si ikibazo gusa nuvuga ngo kiraba abakuru b'ibihugu gusa natwebwe dukora muri mico gisata cyangwa ingenze cyangwa abagwiza tunga nuko twahagurukira hamwe tukerekana akamaro tubikuriramo iyo ico si kibazo nibaza ko dukwiye guhagarara ko cyane kugira ngo abakubihugu bakibone ko ari kibazo gidatorigwa inyishu inyishu yarabonetse dushaka ko bakora bakabandanya baza muri murongo uko borohereza abatemberera muri bino bihugu bakeneye guca mu kwesha indege ikindi cya kabiri kwa gatanu twifuza yuko nk'igihugu cya Kenya gifata novuga position utange position kugira terekane ku naco gishaka gufasha izindi ndege nk'ubu hari indege iva muri Tanzania yitwa Fast Jet iyo ndege ni indege iri mu rwego rw'indege Novita Low Cost Budget Airlines ni indege usanga zitanga ibiciro bikeye uguze itike hakiri kare ugashobora kugenda hakiri kare mugabo ugasanga bayiha iminsi mike cyangwa amasaha make kugendera ujye kwinjira mu gihugu cya Kenya twese tuko turasaba nuko twugurura imbibe zacu twugurura ikirere cyacu abantu bakagenderanira ibihugu bikagenderanira hama tugasanga hariho n'amasosiyete yabagwiza atunga afite indege bashobora kuza gukora kuko wabona yuko hariho akarusho aho karusho rero dusaba nuko habanza ko ayo makori novuga ko ahotora twebwe cyane cyane abagendera izo ndege turiko turabona ko bitunanije badufashe dushobora gutera intambwe imbere
wenda nko kuri cyo nko kuri urwo rugero warutanze ku gihugu cya Kenya nibaza ko wenda nka Kenya ishobora kuvuga ko niyemera gufungura ikirere cyayo no kugabanya amakori bishobora kuzagira ingaruka mbi kuri kompanyi yayo Kenya Airways
nibaza yuko ikibazo suku kuri kompanyi ya Kenya Airways buravye Kenya Airways muri kano karere niyo ndege itwara abantu benshi muri East Africa ahubwo icyo twadugiye kuraba nuko aya makora gabanuka ibiciro bigashobora kuba Novita accessible abantu bagashobora kugura itike y'indege nk'aka rero ntanze koroshe cyane uri umugwiza tunga utarihigwa na society yawe cyangwa company ukoreramo ntibyoroshe kuriha itike y'amajana atandatu amajana indwi uja i Dar es Salaam bamaze kumanura icyo giciro wahora wifuza kugendera igihugu cya Tanzania rimwe canke kabiri mu mwaka byokoroha ugasanga aho guta umwanya uja gufata umuduga canke ufata ibarabara urugendo rw'amasaha abiri ni urugendo ubwo utavunye kandi utavunye no ku mufuko w'umugwiza tunga tugiye ku ngenzi inzo ngenzi ndiko ndavuga ingenzi ziva hanze ndiko tuvuga twebwe nyene aba muri kano karere ka East Africa uru rero burahari twaramaze kubona ko muri Union Européenne uburaya indege entre Londres na Paris uguze hakiri kare iyo tike uyigurwa ku mahera ari munsi y'ijana y'amayero ivyo rero tubona ko byashoboka muri kano karere byacu byashoboka Kenya rero cyangwa Kenya Airways cyangwa Rwanda barokwiye kuraba ko igiciro si cyo ushake kuba ikibazo aca nk'amakori ni banze barabe le marché isoko irahari iyo soko nayo ibujijwe ubu no munsi n'icyo giciro iyo soko nayo turazi kwihari uye dushyizemo n'igihugu cya South Sudan twababa miliyoni 162 z'abantu ba muri kano karere muguraje bagenda n'indege ni bangahe si bose bashobora kubikora dusaba rero ko abatwara kano karere baturabira kubogabanura ayo makori hama natwe turashobora kugenderanira n'indege turi benshi hama amakompanyi aheye akaboneraho akarusho
Kalmeni nibigira umuhuzabikorwa w'ubukirarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba turaganira ku mugambi w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba wo guhuza ikirere mu rwego rwo gufasha kugabanya ibiciro by'abakoresha indege kuri telefoni kandi turi kumwe n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika hirya no hino kuri telefoni James Uranyova
Hello
Uranyova
Ego tawumpa.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Ego ndaramukije umutumire.
Arakumva.
Ego ama nagomba ndamushimire cyane muzimva mutsina kusimbira aho ico cyizi natubona yuko isa no kumenga biragoye kuko iyo kwaba aya masosiyete cyangwa aya makori usanga hamwe ibihugu ari byo bikora muri iyo aya makori kuko ugiye kuraba u Burundi u Rwanda cyangwa Kenya cyangwa Uganda ni bihugu koko bitaratera imbere cyane bavuga yuko kubwira bumva uwo mugambi usanga ari ibintu bigoye cyane no mu gihe ugiye muri uwo muryango wa East Africa usanga umenga n'imigenderanire muri ibyo bihugu usanga igoye cyane nagomba nibarize umutumire na kuntu muri yo nama
James dushobora kuba tumubuze kuri telefoni atubabarira ariko turi kumwe na Clément. Clément mwiriwe nawe ikibazo cyawe
ikibazo cyanjye kikindi nagomba mbaze umutumire nene bategekanya gukora ikirubwira irizuze ibiciro bigabanuke kugira ngo n'abakirarugendo bibararonka ukuntu bajya mu bindi bihugu bitagoranye ukuntu bukabuza amatike bitagoranye byagenda bite.
Urakoze Clément. Turi kumwe kandi na Manirambona. Manirambona mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe.
Ikibazo cyanjye murabona mu migambi yose y'iterambere ya East Africa hariho ibihugu bimwe bimwe usanga bigenda umenga bisigara inyuma, kandi twese twari dukwiye kugendera ku murongo umwe. Nk'akarorero urabona Kenya, Uganda n'u Rwanda abanyagihugu baho binjira ku mipaka atakirinze gusabwa, ariko Burundi ngira na Tanzania byozo byasigaye inyuma bisaba birebire. Ikibazo cya mbere mu Burundi habuze iki? Ku Burundi bubura iki kugira nabwo bwemere kuri nivo y'ibindi bihugu muri East Africa? Icya kabiri, uwo mugambi bavise y'uguhuza ikirere kugira ngo abagendera ibihugu bakiye mu ndege boroherwe. Kubera iki bohera ku mugambi w'ab'indege, kandi abantu bagenda n'imiduga ari benshi baca ku mipaka isanzwe ari bari benshi, kandi nabo byo bagira akamaro nabo batari abatunganiriza kugira ngo nabo kandi boroherwe, kandi ari nabo na benshi bafitiye n'inyungu igihugu. Urabona hageze aho twebwe abanyagihugu tubona bato bato tubona kumenga East Africa kuva Burundi buri muri East Africa ntacyo bitumaniye, kandi tunavise n'umushikiranganda bijejwe ahembwa amafaranga y'abanyagihugu. Ibibazo byanjye n'ibyo bibiri.
Urakoze Manirambona. James twari tumubuze kuri telefone ariko twongeye kumwa. James, irangiza ikibazo cyawe wari mubaza.
Ego nari nsa n'umwadu mutumi atakuntu yoraba akumvisha mu gihe imigenderanire itameze neza muri East Africa bamanza bakemura kwanza imigenderanire ikamera neza kugira ngo batorere inyisha ko turabona yuko umwe aheze ikiwundi agaheba ikindi ari mpombo kuri kimwe kuri ku gihugu kimwe kimwe tubona n'imigenderanire muri East Africa itameze neza.
Urakoze James. Madame Carmen Nibigira, ndabizi ntago uri umuvugizi wa guverinoma iyariyo yose mu bihugu bigize akarere ka Afurika y'Uburasirazuba, ariko uri impuguke ukurikiranira hafi ibibera muri uwo muryango wa East African Community. Tubwire zimwe mu nzitizi, cyane cyane bano bakunzi bacu ni nkaho bagaragaza zimwe mu nzitizi zituma uwo mugambi ushobora kutazashyirwa mu bikorwa.
Murakoze cyane kubaza mumbabajije. Nashaka kubwa mbere menyeshe abo batwumviriza bose yuko twebwe iyo tuko turavuga ibyo dushaka ko abakuru b'ibihugu badutorera inyishu, ni mvugira mu ijwi rya abanyagihugu y'Abarunda, Abakenya, Abanyarwanda, Abatanzania cyangwa Abaganda. Iyo jwi rero ni twebwe bituraba. Iyo ibibazo ari ibibazo by'abanyagihugu baba muri kano karere, ni ibibazo twese dufise. Si kuvuga gusa ngo n'Abarundi bataronkera akarusho, hariho n'Abakenya bataronkera akarusho. Uravye ingene igihugu kingana, ugasanga nk'umuntu aba nko mu gisata kimwe cya Kenya adashobora gushika hamwe kubera abanza gucina irobe kugira ashobore kubandanya aja ahandi hantu. Ni ikibazo kituraba twese. Ica kabiri novuga yuko imigenderanire n'ugucudikanya ibihugu byacu nyine bibana ni ibintu bikomeye cyane. Mugabo ugasanga izo ngorane ducamwo ni ngorane twibaza ko dushobora gutora igihugu gutera inyishu turi twenyine. Nta Burundi buhagarara bakavuga ngo twe ntibituraba canke Kenya ngo ibyo ntibituraba. Ni inyishu dukwiye gutorera hamwe twese. Hariho abari imbere y'abandi nk'uko mwavuze muri Northern Corridor, abo bari imbere Kenya na Uganda na n'u Rwanda, abandi bazoza mu nyuma. Nta nkeka ndabifitiye mu bazoza mu nyuma, kuko akarusho abanyagihugu babo
bafisemo yabo mu Tanzania yabo mu Burundi umwe wese muri ikigo kibazo twese biraturaba nibaza yuko abadutwara muri bino bihugu bifuriza ineza yatwebwe ariko dutorama mu matora yabo ariko tugiha amakori kandi atudutera duteze imbere kano karere kacu icagatatu no shimikirako nuko ikibazo cy'imigenderanire yo muri kano karere si ikibazo twebwe gitoke cyatradishinga kuko iyo amanama nk'aya usanga bamwe badashobora kwitaba cyangwa badashobora kuba baharigura ngo bafate ingendo imwe twebwe abanyagihugu nditwe tuhababarira nibaza yuko rero ku neza ya twebwe twese tukora bingene tuvananya dukorana hamwe tubananya dufashanya ntagire usigara inyuma ahubwo twese tugendere ku murongo umwe.
Madame Carmen Nibigira umwe mu bakunzi bacu yavuze bimwe mu bimaze kugerwaho hagati y'ibihugu bitandukanye aha navuga cyane cyane ibihugu bya Kenya, Uganda n'u Rwanda bashiraho korohereza abanyagihugu kwambuka imipaka bakoresheje akarangamuntu hanyuma hari na wa mugambi wundi wo korohereza bamukera rugendo gukoresha viza imwe bagasura ibihugu bitatu bigize akano karere ka Afrika y'Uburasirazuba nkambwe mukurikirana hafi ibintu kuva uwo mugambi cyangwa se ibyo byashirwa mu bikorwa hari mibare ifatika mumaze kubona igaragaza ko hari cyo byunguye bino bihugu n'abaturage batuye bino bihugu.
Ego cyane gose nibaza yuko kuvaho iyo single tourist visa yatanguriye mu 2014 gushika no mu sati imyaka ibiri akarusho karaboneka akarusho nuko abantu bayisaba bakaza gutembereye ibintu byo byacu biharuro birahari icyaka biri nuko dutangiye kubona yuko ibyo bihugu bitatu aricyo Kenya na Uganda na New Rwanda bifise intumbero yuko gutangura gufashanya kugira byo no kwita marketing mu rero no tanga busanzwe nuko ibyo bihugu bitatu byafashe amafaranga biyashira ahantu hamwe kugira ngo biteze imbere ico gisata cyane kumenyekanisha no guteza imbere ico gisata cyabo mu banyagihugu ba muri ibyo bihugu akarero gasanzwe dutanga nuko nko muri Kenya turavye no kwita kampanye bari kubaragira kugira abakenya batangwe babandanye bakuba batembere igihugu cyabo babandanye baje kuraba aho bataraje ibyo bintu mu Rwanda nabo batangwe kubikora muri Uganda batangwe kubikora akandi karusho nuko tubona yuko no mu politiki araba ibyo bihugu basigaye bashya imbere ingene dukorana muri kano karere ingene tubandanya duteze imbere East Africa hamwe twese ivyo rero biraduha icizero yuko uwo mugambi ari umugambi wo gushira imbere kuko ibiharuro biratangwe kuboneka kandi abanyagihugu bamwe ibintu bihugu turabona ko batangwe kugenderanira ivyo si ibintu by'imbeshere turabibona mu biharuro kandi turavye n'amaviza abandanya yunguka asabwa nova hanze biraduha icizero ko ari umugambi mwiza tukadukwiye gufata kandi tukifuza ko n'abandi yaba u Burundi cyangwa Tanzania buza nabo bakabandanya kuri urwo rugendo natwe.
Hanyuma se mukurikije ibiganiro cyangwa se za negosiasiyo ziriho hagati y'abahanga abatekinisiye no ku rwego rwa politike mubona uyu mugambi wo guhuza ikirere ushobora gushyirwa mu bikorwa nka ryari?
Nibaza yuko ari sinotanga igihe kuko urumva imigambi abakuru b'ibihugu bashobora gufata nta nuvuga ko je ntacu ndabifite ndabivuga ko mugabo ndafite icyizero yuko ari ibintu bitazoteba kuko nabo nyine barabona ko akarusho ari akarusho twese tuharonkera sinovuga ngo ni Kenya yonyine hungukira cyangwa Tanzania yonyine hungukira akarorero koroshe cyane nk'igihugu cy'u Rwanda kuvaho indege ya igihugu cha Uganda ihagarikiwe gukora Rwandair niyo itwara abantu niyo yacifata iryo soko kandi igifise abantu bifuza ko ibandanye ibatwara kurushaho ibashikana rero nibaza yuko ku neza ya twebwe abanyagihugu muri kano karere kacu n'abadutwaye n'abayobozi bacu uraba inyungu East Africa itumariye bakugurura ico kirere kugira ngo dushobore guteza imbere kano karere kacu kuko si kibazo kirabi abamukerarugendo canke abaturisi ni ikibazo kiraba n'abagwiza tunga n'abantu bose muri kano karere kacu kuko igiciro kigumye kizimba si gusa amakori atazokunguka atazoduga ahubwo hariho n'ibindi bisata vyivyo vyo guteza imbere ibihugu byacu bizohahombera twamaze kubona yuko iyo umuntu amaze kugura imipaka abantu bakamenya ko ashobora kuja kuhagendera byoroshe n'abandi barashobora kuza bakagira investment muri ico gihugu rero nidutangure kwiyumvira kure kazoza kikirere cacu muri science economic ico bitwungukira ubuzi buzotangwa kuko iyo umaze kugira ibivuga by'indege binini nka Ethiopia ukuri no saha igeze ku miliyoni 12 z'abantu bagendera baca muri aeroport yabo abo bose n'abantu bacaho bakariha ikori abantu bakariha bakagura ikintu hirya no hino hama bagatembereye igihugu undi munsi bahaciye bakamara umunsi umwe cyangwa ibiri rero natwe dutangwe kwiyumvira muri urwo rugezo no muri iyo vision.
Urakoze madame Carmen nibigira kuri telefoni turi kumwe na Claude. Claude mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uri he Claude?
Andi bari mu Rwanda.
Ikibazo cyawe.
Kibazo nagomba mbaze mutumire nibaze ati akarusho ibi bihugu bizokuramwo kanini na kae ko mbona mu Burundi atandege dusanzwe dufite nka ire Burundi twaye kirizina n'ibihugu nk'ibi u Rwanda na za Kenya zifite indege zizohava zibonamo akarusho kanini mu guhuza uwo muhora ama nkabaza ati ko ibihugu birungika abahinga babyo kugira bize kwiga mwigemwo ku izina gusoko mugako kuko ibindi bihugu bikagenda ariko byumvise n'abahinga b'icyo gihugu bagiye kugira ngo bige babone ko uwo mushinga ari umushinga urashe.
Urakoze Claude. Hello. Turi kumwe kandi na Kanamugire mwiriwe.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe uri he Kanamugire?
Mbere Kigali.
Ikibazo cyawe.
Twongeye kubashimira kumirwa mwadutumirije. Ikibazo nifuzaga kubaza bimwe mu mpamvu zitumaho igihugu gushyiraho polisi yo kurinda ikirere cyacyo harimo n'umutekano. Ubwo ibihugu bitanu biri mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba ntibishobora kuzaba n'ikibazo cy'umutekano mukeya niyo biramutse nta polisi zihamye zashyigirwaho hatagende ku rwego rusa ngo hari ubushake n'ubushobozi. Murakoze cyane.
Urakoze Kanamugire. Reka dufate na Elise hanyuma umutumirwa wacu madame Carmen Nibigira abasubirize rimwe. Elise mwiriwe.
Mwiriwe.
Ikibazo cyawe.
Bwa mbere manze kuba mucyo mutumire.
Yarakumva.
Ikibazo cyose nashaka kubaza ku byerekeye ya kompanyi Kenya Airways bari bigeze kutubwira ko yahagaritse ingendo kuza iraza no mu Burundi gusa mu nyuma twarumvise ko byo babwiye gusubirana bavugana irongera kugaruka none kuva kirya gihe Burundi ntaho cyo kirwa bwarahombeye cyo tuma baratakaje nk'amafaranga menshi gusubira aho bahora bindiza ubwa mbere kandi kabazo kwa kabiri kuko ubu turabona amakungu yarakuye ku butegetsi imfashanyo bwahora buzirungikira twashaka tubaze yuko ubu kuri aho ku kibuga cy'indege kuko ubu boba batoba bahomba boba bindiza nk'amafaranga nk'ayo bahora bindiza nk'ubwa mbere kuko atagahomba ko bakahanye kibazo nari ifite byari ibyo.
Urakoze cyane Eli. Ndibaza ko bimwe mu bibazo mubaza umutumirwa wacu Carmen Bigira ukurikije akazi akora atabibonera ibisubizo, ariko wenda nko kuri icyo kibazo cya Eli wenda Carmen waza kutubwira ingaruka ibibazo bimaze iminsi mu Burundi bishobora kugira mu gisata cy'ingenzi cyangwa se no muri mu bwikorezi cyangwa se gutwara abantu n'ibintu hakoreshejwe indege. Ariko usubize ibibazo bya Claude wavuze ngo akarusho karimo hanyuma na Kanamugire wavuze niba ntacyo gufungura kino kirere bishobora guteza umutekano muke muri ibyo bihugu.
Murakoze cyane. Nibaza ko nohera kwica kibazo cyane ma cy'umutekano kuko cyozo cy'umutekano ni cyozo kituradishinga twese. Nibaza ko uravye mu masezerano ibihugu byasinyaniye byo muri kano karere kacu nuko umutekano ari uri imbere ya byose kuko atamutekano hari ntaterambere rihari. Uravye cyane cyane mu abantu bagenda n'indege nta muntu numwe arengana ikibuga cy'indege batamaze batafise amazina yawe ingene iyo tiki indege wayiguze canke security ingene ubaraba ibyo utwaye mu isakoshi ya canke mivarizi yawe. Nibaza yuko kwico kibazo cy'umutekano nitwari kugira kwa makenga cyane kuko umutekano nico kikuru nico kintu ca mbere gikuru ibihugu byose byo muri kano karere kacu bishimbere. Sinibaza ko hoba ikibazo ko twaramaze no kugurura imipaka yacu amasaha 28 zimwe zimwe muri bino bihugu byacu ico kibazo cy'umutekano sinibaza ko kiraba ikibazo kinini ya cyane. Numva ko rero iyo hageze kubyo kugenda kugurura ikirere cumikano karere ko bituba ikibazo kindi mugabo ivyo nkuko nabisiguye ni ikibazo kikuru tutarukwiye gufata minenegwe kirakomeye cyane. Akarusho nuko nkuko nabivuze gusha kuri no saha igiciro gituma abantu badashobora kugendera muri kano karere nkuko babishaka. Ibiciro biracari hejuru cyane, ibiciro biracatuma umuntu yiyumvira kabiri gatatu kane imbere yuko afata itike y'indege. Kenshi urabye n'abagendera muri kano karere n'abantu bagiye mu by'akazi canke barihiwe n'amasosiyete abatwara canke bagiye arabagwiza tunga, ugasanga abasigaye inyuma nabo ni benshi. Ivyo biciro bimaze kugabanuka amakori nkuko twasabye ko ari agabanuka cyane kurusha igiciro cy'indege kugira ngo kimanuke. Ubu uhita dusiga turaba igitigiri cy'abo bantu bashobora kugendera muri izo ndege gicacunguka. Wahora utoza amakori kuba umuriyoni umwe, ubu ushobora gutoza ikori ku miliyoni zitanu. Ico gitigiri nkuko muvyumva kibiho biroroshe uba wungutse muri nk'uko bivuga mu Cyongereza economy of scale. Icya gatatu nacyo imigenderanire irakomeye cyane kuko nk'uko muvuga mu rurimi rwacu rw'Ikirundi akanyoni katagurutse nikamenya iyo bwiza. Iyo utazi ibiba inyuma y'urubibe rwawe cyangwa udashobora kuja ngo ahandi ngo urabe ibiko birakorerwaho, nta terambere twaba turi turajamo. Kandi aribyo twiyemeje muri kano karere yuko twugurura imipaka, twugurura ikirere cyacu kugira ngo twese tube mu gihugu muri community imwe, ata kintu kitubuza kwidegemvya uko dushaka kugenda nuko dushaka kuramukanya. Uwo nawe yambajije ibyo vya indege ya Kenya Airways i Burundi taho yagabanije iminsi igenda canke izindi ndege zose nka SN Brussels iva mu Bubiligi yagabanije iminsi. Birumvikana turamaze kubona si ku Burundi gusa, ahantu hose ku isi hari ikibazo cy'umutekano, hari ikibazo cinge n'abantu bashobora kuja kwatemberera abantu ntibajayo. Rero twibuke ko izo kompanyi aeriyene ni baradandaza. Iyo utabona isoko nta kamaro ko kubandanya ubandanya ukorera aho wahorewe ukorera. Urumva ku byerekeye Burundi nibaza ko twaraba abo badandaji aho izo ndege zihaza ata akarusho, nta kamaro ko bokwamve zisabaguma bazana indege zizimbye kugira indege ihaguruke n'amafaranga, igitoro cayo n'amafaranga. Hama uyo indege yashobora kuja nk'abantu 130 canke amajana 200 hagiye abantu batandatu umunani, nibaza ko birumvikana nta rugezo urutugu. Nibaza ko mu majambo make nizo nyishu notanga kuri abo bambajije ibibazo.
Urakoze cyane Carmen Nibigira. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jean Marie. Mwiriwe neza.
Mwiriwe neza.
Ikibazo cyawe.
Mbona ngiye namubaza akabazo gatewe mutumire.
Ego.
None ko tuzi kenshi bakunda kutubwira mu Burundi batubwira imigambi. Halo?
Turakumva.
Mugabo bakabitubwira mu majambo ntibabishyire mu bikorwa. Baba ariko barakora kugira ngo bidoje mu bikorwa bakareho tubwira iby'amajambo gusa atabisuzwa bashyiramo.
Ariko hari inama iteganyijwe y'abakuru b'ibihugu bazasuzuma barebere hamwe uko uwo mugambi uzashyirwa mu bikorwa. Wenda twaba dutegereje tukareba ibizava muri iyo nama. Jama
Egome twavuze ariko bora bakagerageza gukora ko igihugu cyacu cyotera imbere tukaguma tukaje kuguma turi nyuma y'abandi bose muri afoto.
Urakoze cyane Jean Marie, turi kumwe kandi na Rudasingwa, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Uherereye he Rudasingwa?
Ndi Nyamirambo Kigali.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe?
Igitekerezo cyanjye, ndashimira uwo mutumire kuri iyo ngingo nziza y'abazaganiraho. Igitekerezo cyo nakangaza nanjye, ndabona nta gihugu kizahombira cyangwa ngo sosiyete n'uza kampani zihombe, kuko ahubwo ku gihugu gishobora kunguka kuko kizaba gisa nk'aho cyaguye abasoreshwa benshi. Igihe bagabanya ibiciro amakore cyangwa imisoro, byatuma abagenda baba benshi noneho igihugu kigasoresha benshi cyane, ahubwo gishobora kunguka kurushaho. Kampani nayo ntabwo yahomba, kuko urebye urugero nka kampani East Africa no Uganda n'u Rwanda na Kenya byahuzaga amafaranga amwe yitumaho ya kuri communication companies
ya yandi bitaro.
Izo kampani zikubye hafi inshuro eshanu abakiriya aba telefone ya Uganda na Kenya. Ni kuvuga rero ko ari leta ari na kampani nta nimwe izahomba, ahubwo ni byiza cyane kuko mwavuze na biriya byo bya visa zimwe byatumye ahubwo bugunguka, nabwo ibyo ntabwo ubukerarugendo bwahombye.
Urakoze cyane, komeza
abayobozi bacu babishyizeho.
Urakoze cyane Rudasingwa, reka dufate na niyo nkuru mwiriwe.
Mahoro cyane.
Ikibazo cyawe?
Je kibazo cy'umwanje nago kukeretiye agashimwe kuba kagomba guhabwa umunyeshuri uvuga ko yabaye uwa mbere muri examen d'etat edition 2014.
Ntago numvishije icyo ushaka kuvuga?
Nagomba kubaza ku ikibazo kijyanye n'agashimwe kazohagwa rya Martin Luther King.
Icyo kibazo turaza kukibaza bagenzi banjye bandi bakoze ikiganiro kijyanye n'ibyo ngibyo. Ubu ngubu turavuga hanini ku bijyanye no kwagura ikirere mu karere k'ibiyaga bigari mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba. Urakoze cyane ariko kuri ibyo bitekerezo byawe. Madame Carmen Nibigira, Rudasingwa akomoje ku kintu cy'ingenzi avuga ngo abantu ntibakwiye gutinya kwagura ibihugu. Atanga urugero rwa kiriya kibazo cya roaming, aho umuntu akoresha telefoni ariko atari mu gihugu cye, ngo bimaze kungukira amasosiyete ndetse n'abantu bakoresha amatelefoni. Uhereye kuri urwo rugero, wakwemeza ko ibi nabyo bishobora kuzagira ingaruka nziza ku banyagihugu batuye kano karere ka Afurika y'Uburasirazuba?
Ego cyane, kandi ndashimye kumva yuko abantu babyumva cyo kimwe. Sinovuga gusa ko ari izo kompanyi zo gutumana ku makuru cyangwa telecom company ni nyinshi. Turabye ubuye aho M-Pesa yavukiye muri Kenya isigaye ikoreshwa muri Uganda, igiye gukoresha ahandi. Wuguruye umupaka wahora ukorera kuri ku isoko nto, iyo soko itangura kuba nini. Mwibuke yuko dushyizemo na n'igihugu ishasha giheruka kwiyongera muri kano karere kacu, muri community East African community, turi abanyagihugu barenga imiliyoni 160. Umuntu wese adandaza arazi neza yuko ari soko rinini. N'igihugu cya Sudan ni igihugu kinini cyane, kugira ugendeho ukeneye indege. Uva Nairobi ujya Juba cyangwa ugenda ahandi hose ukeneye iyo ndege. Ubu rero dutangure kwiyumvira ingene twagura amasoko, twagura aho twahora dukorera, dutanga ibyo twahora dufise kugira ngo abandi bose bashobore kuronkera akarusho. Akarorero natanze gato cyane ni ingene uravye aho igisagara cya Kampala n'igisagara cya Kisumu muri Kenya bi hagati yazo hariho ikiyaga Victoria. Muga nta ndege ifatanya ibyo ayo ma cities abiri, Kigali, Kampala na Kisumu. Umuntu abanza kuva Kampala akaza Nairobi akaza Kisumu, cyangwa Kisumu Nairobi akaza Kampala, bigasaba amasaha arenga 4. Ariko indege ishobora gufata ntibaze ko tayi minota 45 yari kwiye kuhaba kugira abantu bagendera neza. Turabye kahise k'ibyo ayo ma ibyo bisagara bisagara bibiri nibisagara byamwe bigenderanya nibisagara byamwe bishise ubucuti kandi bisagara bifise ikintu kinini yabihuriza ku muzi kudandaza ako nakarero gatucane nerekanye ingene twebwe hakuzura akarero akarorero ingene dukorana hamwe twese tukungukira hamwe abantu bamwe bamwe cyangwa ibugu bimwe bimwe baciyumvira ingene bi no vyita kuraba ama interest yaho bari ubu no kubanza kuraba ibiri imbere kuko naza ko uburero ni bwinshi ubutwereka yuko dukoraniye hamwe twese tukugurura imipaka tukugurura amasoko akarusho kazoba kabanyagihugu bose muri East Africa.
Urakoze Madame Carmen Nibigira ni umuhuza bikorwa ubukerarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba akaba yarigeze no kuba umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubukerarugendo mu gihugu cy'u Burundi. Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri isanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni kandi turi kumwe na Jackson. Jackson mwiriwe neza. Uherereye Jackson?
Ndi mu karere ka Rusizi mu murenge wa Bweyeye.
Aho ni Kamembe?
Ni Kamembe ariko ndi umurundi mvuka mu Cibitoki mu ntara ya Cibitoki.
Okay, ikibazo cyawe?
Ntabwo ari ikibazo ni intererano.
Mhm.
Ndumva je bintu byo guhuza imihora ya Corridor Nord.
Mhm.
Ndumva ari byiza cyane ku buturuzi bwo muri South Africa Community.
Mhm.
Kuko usanga abantu bicuruzwa biva hanze byakunda kugorana cyane ariko ubu nakarushye ku bantu b'abacuruzi bazakoresha iyo mihora yo muri Safa Community. Muri maze kabisa ahubwo binyaruka vuba kugira ngo bitangire bikore ku bantu badukora ubucuruzi bitworohere.
Urakoze cyane Jackson kuri ibyo bitekerezo byawe. Turi kumwe kandi na Frederick. Frederick mwiriwe?
Ere wanaza.
Uri hehe Frederick?
Ndi mu Rwanda.
Ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe? Frederick ndibaza ko dushobora kuba nawe. Frederick uracyanyumva? Frederick turamubuze kuri telefoni. Madame Carmen Nibigira, hari umuntu ndibaza ko ari Jean Marie wahamagaye mu kiciro turangije ariko wavuze ngo ibikorwa na Kongo izi gahunda zikuye kuva mu bikorwa n'amagambo nako zikuye kuva mu magambo zigashirwa mu bikorwa vuba na bwangu, wowe ubivuga he?
Nibaza yuko ari ibintu byumvikana. Nibaza ko abantu twese tumikano karere dukwiye kubona akarusho gituma twese twinjiye muri uno muryango wo muri East Africa. Amajambo nibaza yuko tubanza guhera kumvikana ku byo nita the principles, kuko ibihugu bimwe bimwe ntibingana mu byerekeye uburyo bw'ubutunzi. Ibihugu bimwe bimwe biracari inyuma mu kumva akamaro ko kwinjira muri kano karere ka East Africa. Abanyagihugu ntibaratangura kubona bose hamwe inyine two turatera imbere tuja hamwe. Nibaza ko ndavye akarusho intambwe tumaze kugira, sumva ko akarusho intambwe tumaze kugira, turamaze kubona yuko iyo ibintu bitanguye kugaragara ko hakeneye gukoga ikintu, abakuru b'ihugu bacu badutwara muri kano karere baratwumviriza, bakatwumviriza bakaduha umwanya wo kwiga ibyo bibazo dufise, hama bikavamo inyishu. Sinovuga ko binyaruka nkuko twari tubipfuza, mugabo iki kibazo cyo kugurura imipaka yo mu kirere tugabantu bagatembera bakoresheje indege ku biciro bitananuye cyangwa bitaturemereye ari ikintu bumva cyane, kuko iki ni ikintu kidasaba ko umuntu yumvira kabiri gatatu kane gatanu. Twebwe twese nabo nyine barabizi ko ibiciro biracari hejuru. Dusaba yuko rero tuva mu majambo tukaja mu bikorwa, tukivuza kuri iyi nama izuba kwa gatanu kwa gatandatu muri iyi ndwi, abakuru b'ibihugu bose twumva ko aka kamo turamaze kubatera, si ubwo bwa mbere tubabwira, si ubwo bwa mbere bamaze kubona tubyandika, si ubwo bwa mbere bamaze kubona tubatuma ko tukivuza ko dusa kubiraba. Akarorero koroshe nuko twari Arusha mu kwezi kwa gatatu, aho twari muri East African Business Council, abagwizatunga twahuriye mu muryango wacu turasura turakibibutsa, twifuza ko buraba inyishu bakatwishura vuba hama tugashobora gutera imbere.
Hari uwatwandikiye ku rubuga rwacu rwa Facebook witwa Moneza Edmo wagize ati abakuru b'ibihugu bafite imigambi myiza yo guteza imbere akarere ariko mfite impungenge ko abazungu kubera igihombo bizabatera bashobora kuzica imigambi yabo nkuko bagenje Gaddafi ashaka gukora leta zunze ubumwe za Afrika ndibaza ko wenda iki kibazo gisa nkaho iyi migambi ni y'abanyafrika batuye akarere k'uburasirazuba simbona ukuntu abazungu bashobora kuzayica hari icyo wifuza kuvuga kuri iki kibazo cya Muneza madame nibigira
nibaza yuko ayo makenga afisi atari makenga nibaza ko afisi cyahagaze ko kuko uravye ibibazo binini yatumaze gucamo muri kano karere kacu kubyerekeye ivyugubwize tunga canke muri ico kire mu ico gisata cingenzi nitwebwe biraba nitwe dutorera inyishu yavyo ko nitwe tuza gahombo tubikuramo tudakoreye hamwe ikindi nuko akarusho dufise nuko turi bihugu tumaze kumenya akamaro y'uko gukorana hamwe dufatanije imigambi dushobora gushikako niyo single tourist visa natanda karorero ibihugu bitatu byafashe umugambi ni umugambi wungukira bose sinova ngo hari igihugu kimwe cyacunguka kurusha ikindi umva ibihugu bitatu bine bimaze gufatana ntibyoroshe kugira uwundi muntu aze asambura imigambi bumvikanye canke intumbero bafise yaho bashaka kuja mbonwe ngo ni muri urwo rugezo noshobora kwishura ku ico kibazo ciwe
hari igihe twigeze no kuganira umbwira ko muri iki gihe iyo mugiye mu mamurikagurisha y'ubukerarugendo musigaye mugenda nk'akarere aho kugenda nk'igihugu watubwira uko byagenze mu imurikagurisha ryabaye i Berlin mu gihugu cy'Ubudage
ego mu kwezi kwa gatatu twari twaserukiye ibihugu byacu twese twagiye muri aho tugira aho ibihugu byose byo ku isi yose biza kugaragaza no kwerekana ibyo bashaka kudandaza muri ico gisata cingenzi nkuko mubizi kera ibihugu umwe wese yabafise hakorera aho afise yashize abagwiza tunga baje bava muri ico gihugu mugabo ubuye ibihugu bitatu Kenya na Uganda na n'u Rwanda twaragize aho dutumira abantu hamwe twese tugira novuga ngo message duha aba isi twese turi hamwe imigambi y'ugukorana hamwe turi batatu kane tugasanga aho twicaye naho dukoreye ko turakora turi kure na kure turi hafi na hafi nibaza ko mu minsi iza muzobona twese turi hamwe mu nzu imwe dukorera hamwe nk'abavukanyi nk'abantu baba mu gihugu kimwe ibyo rero bitwereka yuko turatanga kuva mu majambo dutanga kuja naho ubuye mu bintu biboneka bigaragara aho abantu bakubona yuko tuvuze ko turi destination East Africa canke noita tourism destination East Africa twese tuba turi hamwe ubona igihugu kimwe ikindi kigishigikiye mu ruhande rumwe ikindi kiri mu rundi ruhande rumwe ibyo rero ni ibintu bitubona ko natwebwe abanyagihugu bo muri East Africa biratugira akamaro aho umuntu abona yuko adandaza igihugu cya Kenya agashobora kudandaza igihugu cya Uganda akadandaza igihugu cy'u Rwanda Tanzania n'u Burundi twese tugashobora kuba tuzi ibyo two turakorera hamwe twese nk'uko tubizi cyane cyane muri kino gisata cyacu ni gisata kirimo competition nini ya cyane tutabikoze ngo dukorane hamwe dutorere inyishu hamwe abandi bazodusiga kandi abandi bazoshobora gushika kure dusange dusigaye inyuma
urakoze cyane kuri telefoni kandi turi kumwe na Kiza Kiza mwiriwe neza uri he Kiza
ni makaba
ikibazo cyawe
yewe nashaka kubaza umutumire urabona ari muri ibintu bya East Africa ahora haba ibintu byo kwerekana ibidandazwa iki tukumva byabereye Ujumbura cyangwa ukumva byabereye ku mirwa mikuru y'intara mugabo hagati mu 20 bishikayo kandi kenshi nta mbona bigendamo abantu umenga n'abantu baciye ubwenge bajya abanyagihugu batoye ntibabijyamo ego nashaka rero ndasabye abo nyine baraho ukuntu bazohindure kugira nyamba namba aho bahabonetse bishasha kugira abanyagihugu bose bashobore kubimenya
urakoze cyane Kiza kuri icyo kibazo cyawe turi kumwe kandi na Idris mwiriwe
Namwiriwe neza.
Uri hehe Idris?
Ndi Bujumbura.
Ikibazo cyawe?
Nashaka mbaze umutumire.
Mm.
Abona gute mpino mu Burundi banako na East Africa na idasanzwe bafite imigendane mibi n'u Burundi.
Mm.
Babona gute n'u Burundi kontrotere imbere natwe n'ibindi bihugu.
Mm.
Hanyuma agaca tubaya n'ingene n'abategetsi bino mu Bujumbura kundo byifatamo ugenda abanyagihugu batore akarusho.
Urakoze Idris. Madame nibigira wenda nshingiye kuri icyo kibazo cya Idris, ubona akarere ka Afrika y'Uburasirazuba kari kagera ku rugero rwaho inyungu z'ubucuruzi zishobora kujya hejuru y'inyungu bwite z'abanyapolitike, kuko usanga kenshi aribo batuma ibi byose mwifuza kugeraho bitagerwaho? Hello?
Ndazi ndabe cyane ndazi kugisata cyacu cingenzi novuga ko ndigira mvugire ibihugu byose muri ama sector yose mugabo mu kireke ingenzi inyungu igisata cingenzi gitanga niyo usanga kenshi yubaka ibihugu byacu, niyo usanga atanga amakodi, niyo usanga atanga ubuzi, niyo usanga azana amadovize mu bihugu byacu. Igihugu cy'u Rwanda mu ndwi iheze nihihenze kwa kane kwa gatanu caramenyesheje ko igisata cy'ingenzi kize aricyo kiri imbere mu kwerekana mu kwinjiza amakori mu gihugu. None ayo makori ajahe? Ayo makori niyo yubaka amabarabara, ayo makori niyo yatanga umushahara, ayo makori niyo atuma igihugu cy'u Rwanda gitera imbere. Rero inyungu y'abapolitisien nk'uko mubizi ni nuko ashobora kuronka ingene ateza imbere igihugu, ashaka ku migambi y'ibyo yemereye abamutora, ashobora gutora inyishu ku byerekeye ubukene buri muri ico gihugu. Twe rero mu gisata cy'ingenzi tubona yuko dukoreye hamwe tugafashanya ibihugu biri imbere bigashobora gukwega ibiri inyuma, ibiri imbere navyo bigashobora gukorana n'ibisigaye inyuma kugira ngo dushobore kuba turi in destination ikomeye kandi ishobora kuba ihamagara abantu kuza kwitembereramo, natwebwe tuyibamo tukayitemberera nta kibuza yuko inyungu y'abanyagihugu izi imbere inyungu y'abapolitisi, kuko Kenya, Uganda, Rwanda, Tanzania n'Uburundi igisata cy'ingenzi tubishyize hamwe twese nibaza ko turi mu gisata tuza ubwa gatatu mu byerekeye amafaranga twinjiza yo guteza imbere ibihugu byacu. Ayo nayo ntaja kure n'amahera abo badutwara baje gukoresha mu guteza imbere ibihugu byacu no gutorera inyishu mu byerekeye ubutunzi, mu kugabanya ubukene, mu gutanga akazi. Nibaza ko ibyo bintu biteza kuba biri kumwe kandi bizokoma bijyana iminsi yose.
Urakoze cyane, turi hafi kugera ku musozo wa kino kiganiro. Ese nk'umuhuza bikorwa w'ubukerarugendo mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, usibye iyi migambi mumaze iminsi mugerageza kurwanira kugira ngo ishyirwe mu bikorwa, nk'indi migambi yavuba mufite mu gihe cyiza ni nk'iyihe?
Imigambi iri yavuga nuko dutangura guteza imbere ico gisata cy'ingenzi internet twebwe abanyagihugu bo muri East Africa tukaraba ico twebwe kitumariye, kuko nkuko mubizi ibihugu bimwe bimwe muri Kenya, muri Tanzania cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Rwanda ni ibihugu bigenderwa n'abantu bava hanze, si ibihugu bigenderwa twebwe ababa muri bino bihugu. Usanga kenshi twaribagiwe, usanga kenshi tutamenya ibyo dushobora kuja gukorera mu bihugu byacu cyangwa kuja kuratijisho. Akazi gakomeye ni ugutangura gukorana na twebwe abakora muri kino gisata kugira tumenyeshe ubwiza bw'ibihugu byacu tubamo. Aho abandi bava muri Amerika, bakava mu Bushinwa, bakava mu Buraya baza kuratira ibyiza tubamo, tweho natwe kuri kibo dusiga inyuma. Aho rero ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga kugura iyo mibi, izo mbibe nk'uko nabivuze, kugabanya ibiciro, kuraba ingene ibyo duja gutemberera mwo n'ibyo tuja kuraba ari ibintu bitunezera. Aho wumva abantu muri East Africa baja gutembera bihugu cya Afrika du Sud, bakaja Dubai cyangwa bakaja i Buraya, ni kubera iki? Ni ukubera ngira ngo batazi ibyo bihugu byacu byiza ufise canke ntiturabamenyesha nk'uko twateza kubikora. Rero ubuye akazi kacu kinyamukuru gakuru ni ugukorana n'abagwiza tunga, ni ugukorana nabo badandaza ibyo byo gutemberera ibihugu byacu kugira ngo batangure kuraba ingene bakorana na twebwe abanyagihugu muri East Africa.
Madame Carmen Nibigira umuhuzabikorwa w'ubukirarugendo mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba ndagira ngo ngushimire cyane kano kanya wahaye radio Ijwi rya Amerika n'ibisobanuro watanze ku bakunzi ba radio yacu.
Murakoze cyane.
Nshimire namwe nshuti mwari muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika aho muri hose. Nshimire injiniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nshimire Inosa Kimenyi wadufashije gushyira hamwe kino kiganiro. Tubibutse ko radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Muri studio ya 7 hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika.